mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mirweneza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi genekerezo ryandwi ukwezi kwa 12 muri 2017 muri studio ya 18 muri kumenaje we Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya. Mudutunge turumva ivyuma bitariko biradukundira ariko bimwe mu byo tuzakuragaruka ko turagaruka kuri grenade yaraye zaraye zitewe mu gisagara ca Bujumbura harimo quartier Musaga aho ni mu gihugu c'u Burundi yarakomerekeje abagera kuri 5. Turaza kandi kugaruka ku biganiro bibandanya guhuza Abarundi Arusha muri Tanzania hasigaye umunsi umwe gusa ngo bige ubwo bihere no munsi umuhuza yashize ahabona urwandiko rurimo ivyanye politike bose bashikirije. Turaza kwa turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ariko arakurikirana iyo nkuru kugira ngo atubwire ibindi. Mugume hagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ku inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi itegekanya gukorana na mu nama yihuta kuri wa gatanu ngo yige ku ngingo yafashwe na perezida wa Leta Zunze za Amerika yo kugena Yerusalemu ku murwa mukuru wa Israeli. Ibyo byashikije kuri wa gatatu n'intumwa y'Ubuyapani muri ONU busanzwe ari bwo buyirongoye muri kino gihe. Iyo nama yasabwe n'ibihugu 8 kuri 15 bigize ku kanama. Ibyo navyo akaba ari bine byo ku mugabane wa Burayi mu Burayi harimo Uswede, Ufaransa, Butaliyano hamwe n'Ubwongereza. Ibi navyo nivyo ku mugabane wa Amerika yepfo ari vyo Bolivia na Uruguay hamwe na bibiri vya Afrika Misiri na Senegal. Ivyo bihugu vyasavye ko iyo nama izokugururwa n'ijambo ry'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Abanyagihugu bafise ubwenegihugu bw'Ubwongereza barwana ku ruhande rw'umuhari w'iterabwoba ya Leta ya Kiislam bakwiye kumenyekana aho bari bakicwa aho kwemererwa gusubira mu gihugu c'Ubwongereza. Ayo n'amajambo yavuzwe kuri wa kane n'umushikiranganji w'Ubwongereza ajejwe kwivuna abansi Gavin na Williamson. Ubwongereza bugereranya ko abanyagihugu 108 bafise igitabo c'inzira ca pasiporo y'ico gihugu aribo bagiye kurwana muri Iraq na Siria. 130 barishwe, abandi bashika ku 400 baratahutse mu gihe 270 bakiri mu karere ka Barabu. Gavin Williamson yashikiriye amabanga y'ubwo bushikiranganje mu kwezi guheze yemeye ko abarwanyi bagiye mu bindi bihugu bakurikiranwa hafi kugira ngo ntibasubire kwemererwa gutahuka mu Bwongereza. Ivyo akaba yabishikije mu gihe hari haheze amasaha make abagabo babiri barengukishijwe imbere y'ubutungane bagezwa gushaka kugandagura umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May. Radijugi Amerika mnatukumva kwa FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ari wizitatu akaburungu radio yacu vewa.com no ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze ibiganiro bihuza Abarundi birabandanya Arusha muri Tanzania no munsi umuhuza yashize ahabona urwandiko rurimo ivy'abanyepolitike bose bashikirije. Imbere yuko tugaruka kuri iyo nkuru ariko tubanze tunyarukire mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi aho abantu 5 aribo bakomerekeje n'amagrenade 2 yatewe ku mugoroba w'ejo. Ibindi kuri no nkuru no menyesha makuru wacu Bujumbura Eroje Wirikaneza.
Grenade ya mbere yatewe muri zone Musaga mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura yaguye ku butike iruhande y'igituro cy'amabusi yunguruza abantu baje canke bava mu ntara z'umanuko bw'igihugu uwayiteye yatumbereje ahantu hari hagaze abantu batari bake uwo musore niho yarari atwiganira uko byagenze
twari hari nka saa moya turiko turanura ibintu tukatwumva ikintu kituritse nyine kibanza acara komereka cyo twari kumwe mu Imana yarakenze naca nabaye hariho nabandi bagenze biwe mikate bari bateramenga bangahe babiri barakomeretse n'umusazi yarakomeretse nyine abo batatu bari mu bitaro n'uwo musazi baramujanye nyine mu gitondo
Muhammad baje impamvu abantu muri banza byose baje gutera grenade aha
oya je ntatwe twomenya vraiment dutangara mu bandi twatangaye gucyo nyene twabibonye ko nyene duca tubyakira uko
inyuma y'isaha imwe guza yindi grenade yumvikanye ku ibarabara rya 18 inimero 12 muri zone Buyenzi hagati na hagati mu Gisagara yaturikiye imbere mu rupangu ahantu hari imiryango itandukanye mbere hari n'abana hakomeretse umuntu umwe abagabo babiri ba mu rupangu yaturikiyemo bibaza kuko ihorana yo bariyo ntandaro y'ubwo bugizi bwa nabi
nka nta muntu umwe afite ibifu n'umuntu afite ngo n'umuntu gusara umupolisi yabajya pembe niwe vuga yuko afite ngo n'abandi ba n'umuntu ngo bizamo amafaranga nawe vuze ko dabango dabuye kwite bintore
mwibaza ko umupolisi ariwe bari baje barondera
iyo biri hose nyacyo barondera ko yeri nawe ni ko yana habyemeza nkaje ndaramunze kujya umuntu mfite gusa grenade yani urundo kwazi ko kuma bati ngupu mukanya cyakira bango pa Jesus aragiye kuvyuka ngiye nko kwibarabara ngarutse numva ngo ni nka mu rupa ngo ndaje nk'ibintangaza kwanza gusa kumeza umuntu umwe yumuje gisivero yawe mugenzi wajya pembeni gucya
Umutama twasanze mu Buyenzi asanga abantu batera mu magrenade bari bakwiye kubiheba kuko bashobora no kwihekura
Unaweza ukatupa siku zingine unaweza kutupa sehemu na ndugu yako yuko umo umo mtoto wako
Kundi musi ushobora gutera grenade ugasanga abantu inchuti yawe nihiri umwana wawe cyangwa umuvyeyi wawe utashi muhira bakakubwira bati grenade yatewa hanaka yishe naka na naka nasarimwo urashobora kuyemeza ukavuga uti ni jewe nayiteye kwe ahubwo woca urya ivyatsu kamara mara ubu n'ubugizi bwa nabi gusa urazi gutera grenade mu bantu utazi n'upfuye ntumutorane none wumva ubu mwiciye iki aya namakosa abantu bisubireko
iyo ni makosa kabisa watu wajirekebishe
umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yabwije urya Amerika kuri telefone ko abateye amagrenade arabagizi ba nabi kandi bariko baronderwa kuva ku munsi wa mbere w'indwi hamaze guterwa amagrenade atatu ku mugwa mukuru Bujumbura yakomerekeje abantu 10 eroje uri kaneza Bujumbura irya Amerika
Eroje urikaneza urakenuye mugihe hasigaye umunsi umwe gusango ibiganiro by'abarundi biriko bera arusha bihere umuhuza yashize ahabona urwandiko rurimo ibyanye politike bose bashikirije mugesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru amaze imisa akurikirana ibiganiro nubakiriko turiko turamurondera ku murongo wa telefone ndabona abonetse Claver nga amahoro ngaho arusha
Amoro neza Diane ninazwe.
Ivyo abadahuri ivyo badahuriza ko nibihe kuri bikomakomeye muri urwo rwandiko muhuza yashitse habona.
Urwandiko twofata nk'integuro y'amasezerano canke integuro y'urwandiko rwanyu mu muhuza yaje gushira ahabona ibikuru bikuru badahuriza ko abanyepolitike nibumvikana ku byerekeye kwa kashi ibiganisho abanyagihugu baritunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka amenye imigwi yafashe ibiganisho nibumvikana kandi kukubahiriza amategeko y'uburenganzira bwo gushyiriza ibyiyumviro hano kugira inyerekano amanama hamwe no gushinga amashyirahamwe nibumvikana kandi ku byerekeye ku guharura no gufungura abafungiye bya politike kuva muri 2015 nibumvikana kandi ku byerekeye induka y'ibizwa shingiro nibumvikana kandi ku byerekeye ingene inzego z'umutekano zikora mu gihugu ntibanumvikana no ku byerekeye ibiganiro hagati ya leta n'imigwi yafashe ibigwanisho nibumvikana no ku byerekeye inyene washyirwaho icyuka cyiza cya politike ikindi rero batumvikana ko nuko nicerekeye gukuraho imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta
hama bagahuriza kuko iko numva ivyo batumvikana ko ari byinshi
ibyo batumvika ibyo nako bahuriza ko bose barahuza ko umuhuza bose bamwemera barahuza ko igihugu gifise ubwigenge kandi ko amasezerano y'Arusha mwaka w'2000 ari umushinga w'amahoro n'umutekano barahuriza kandi ko intari zihari mu gihugu ari za politike kandi zibwirizwa gutoregwa umuti wa politike barabiza ko amagume yatanguye umwaka wa 2015 ngo yagize ingaruka mbi ku buzima bwose bw'igihugu. Barabiza kandi ko ngo hasiye kuvaho umuco wo kudahaniza ha guhagarika amajambo abivugwa ngo n'ibindi. Barahuriza kandi kukubahiriza agateka kazi na muntu, bagahuriza no gukomeza imigambwe intwaro rusange na demokarasi. Bagahuriza rero hamwe n'uko hoshyirwaho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kubasubiza mu byabo.
Pierre Claver niyo nkuru mu masaha ari atarenga 28 bitegekanije yuko hazoba habonetse amasezerano. Uraba amaso y'abanyepolitike, uraba ibyo bakubwira, urabona ko ayo masezerano azoba yabonetse ejo.
Reka dufatire ku ijambo umuhuza yashikirije, yavuze ati oya, nta masezerano azosinywa. Ati kuko umuhuza yari yiteze ko yavuze ko nako atari ibiganiro byabaye icyo yitse mu Gifaransa negotiation, ahubwo ngo ni kiyago dialogue, ngo kuko abanyepolitike amashami yigenga n'abandi bavuganye ku buzima bw'igihugu. Iyo nteguro rero y'urwandiko rwa nyuma yahawe abo banyepolitike kugira ngo bagice hirya no hino bongere bagire icyo bongeye ko maze ejo bazoce bashyira hamwe byose ngo rube urwandiko rwa nyuma, icyo yise nka communication cyangwa declaration ya nyuma ariko atari amasezerano.
Hari icyo yavuze ko byo bari ibiganiro bya nyuma cyangwa arategekanya gusubira guhutuma ko n'abataje kugira ngo babandanye.
Yavuze gusa ko urwo rwandiko rwa nyuma ruzoca rurungikirwa umuhuza mukuru muri bino biganiro yoborika guta Museveni, ikanarungikirwa abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko kugira ngo abari bazofata intumbero ya nyuma. Ariko wewe icyo yavuze ni uko yavuze ati sinezerewe cyane kuko intumbero ya nyuma, intumbero nangize ko bino biganiro byoshika ko ari uguhuza hamwe abanyepolitike kugira ngo haboneke amasezerano guhagarika intambara. Ati iyo nakore guhagarika yo kugarukana amahoro mu gihugu, ati iyo ntumbero kindayishyutseko.
Imbere ko duca tukurekuruka bandanye nje gukurikirana ino nkuru mu ntango zino ndwari wadutangarije yuko bitegekanije ko ejo abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko bazoza ngaho Arusha kugira ngo babone ingene biko biragenda bongere bashire ku mukuru ibitari bike. Hari ico murabimenya ko ejo bazokwitaba canke batazoza?
Abo bakuru b'ibihugu bitandatu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko ntibakije kuko boje guhagarikira amasezerano yatewe ko umukono icyo gihe umuhuza yavuze ko gishobora kuba hanyuma.
Urakoze cyane rwose Pierre Claver, niyo nkuru dukundire ko tuzagusubira ku kwakura saa kumi imbere y'ikiganiro muri Isanga kugira ngo tubwire aho bizaba bigeze.
Yego cyane, kandi tuzamaze no kubyegeranya neza byamaze kuja habona.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, unaho twerekeze muri commune Bugarama y'intara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi. Havugwa ububwe gito bw'abatari bake baha ishano ibitungwa bitandukanye. Abatari bake bavuganye n'Ijugi Amerika bemeza yuko batazi ababikora kandi n'ikibitera ngo ntikirashobora kumenyekana. Alain Yves Irankunda niwe tubaza ibindi kuri ino nkuru.
Abo banyagihugu bayaze n'Ijugi Amerika bo ku mutumba wa Magara ya kabiri bemeza kubwo bugizi bwa nabi bwo guhisumu ibitungwa biba bigizwa hanini n'impene bumaze igihe cy'ikiringo cy'amezi atatu bwibonekeje. Ivyo rero bakavuga ko atamusi wijana impene zibiri canke zitatu zitishwe mu gihe ziba ziriko zirarisha ubwatsi. Kubera ku kageso kadutse muri ako karere, abanyagihugu bakemeza ko gatuma badebukirwa no kwitaho kubandanya borora, kandi ubworozi aribwo bgahora bubafasha mu bijyanye no kuronka umwavu. Ntunzwe n'Imana Pierre numwe muri bo.
Nuko tubona nyine ingene twade ko turaje bitungwe bimwe bigapfa hari bisigara, ubwo ariko ntitwakubwira. Nuko mushobora kubura ntunze nk'impene zitanu ugasanga apfuye mu impene zibiri birapfa, numva sino we hagushapfura aba mpombye kasanga nta nayo ndanayigurishi mugezo bazipfuye n'isumu, kuko nka jewe sanze ndumusenzi nta nonajya ko urumva yitwa twihera abandi yamba bagurisha batagurisha cy'ibyo sinzi.
None mwe mushabwa teka mu barondira abantu bakora muri ubwo bwo
ntibo barondira ngo bashobore ngo babone Mbabi kote mbogo mwanya nusura kwa mwanya niyo baiki.
Aba maze gushikigwa nivyo vyago baga kiekako ugobu gizuga nabi goba bukogwa na wafisi shari lifatie kuko badafisi bitungwa borora. Ngeza hayo firberi ni kwa tuyagira.
Chana chana ni kugeshi yali kaba shaka yu kutumish kwa ilko kuhera kukugira usigaru kenyo. Zoni ngora shani vjoroshe kuko igitungwa chua anjo wachishi hama hama shikiriza wajaji kumuteka no hama nivagiri chua wibuza kongo wa muhani. Juhuzo nyishi ligitunga chanje nga mufata. Yuru mbanizi ndi ngora nekubera. Najaba shase kuingiri ya nawe kugira akoneje jimberurumba baga kuye kugira gafe.
Abo wanyagi hugu baka wazwanu kwa matohoza adakogwa kuo wikete baka bonako atagi kodzwe kugirangu yongesto ituzwe bazu havabi hinumbero yoku ihanira kumbozu kwa toko emira kuwandanya wa subiri nyuma mubijayi nubgorozi. Karikure jake aha akavugati
ngora nizigiye kwa duka nkubera nyene baguma ubuguma batwononera kandi inzego zicunze umutekano bo bihagararamwe bakabihagarika naho ubona mufata nta kintu ubona muca ngo naro cyo twosaba nuko nyene ari byo kunda bo bituza nyene bikava bitagenze nkuko nyene hacara duka izindi ngora nugacusanga abantu bagiye bari yumvirana na aho ba wagizira ico ntusanga capfuye guhavuga mu mwikeka
abajejwe intwaro muri komine Bugarama kuri ico kibazo bavuga ko bagiye kugihagurukira bafashanije n'inyamiramabi. Oscar Ndikumana umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama agahera mu gutanga impanuro ku borozi muri rusangi.
Taba inka ndetse n'impene nkaho byoba byarashitse boheza bakijukira kuri kororera mu ndaro zabo bogerageza uburyo bwose batera ibyatsi bagaheza bakazororera muhira iwabo. Ubwo bwisumu twebwe tuguma duhimiriza abarimyi borozi boheza bakaziragirira muhira iwabo.
Nukuvuga rero ko mugiye gukorana n'inyamiramabi kugira ngo mushore gutuza ako kageso kadutse muri aka karere.
Neza cyane kubera nta muntu asubira kwidoga ngo bamwoneshereje bashobore kwirinda izo ngorane no gutanga isumu ku bitungwa byabo bakanashobora no kucirinda.
Ibintu biruko mu gihe akenshi hama hadutse induru mu babanyi zitewe nuko impene canke inka ziturutse zama ziri ko zirarisha mu mirima irimo ibitegwa. Mu ntwaro bakavuga ko bagiye gufata n'izindi ngingo zo guhana abonesha mu mirima y'abandi mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda iju rya Amerika.
Bija bira nuga nuga kwa nivyo
kandi bihu
ngo ni bihu kandi navyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo nivyo
kasivye
dupingi dupingi utangiki
mupinga mupingi umvire zijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Ijwi rya Amerika no munsi rero igihuha tubeshuza cerekeye inkuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga ku bijanye n'uko imbanyi ishobora kuyonga vyongeye bakongera bakemeza bayivuze koko binuganurwa ko ishobora kuzirikwa ikavukira igihe nyene kuyitwara abishakiye. Diane Ndonse niwe yaduteguriye kino uno mwanya ubinuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi.
Inkuru yashitswe ku mbuga ngurukana bumenyi itarike 24 z'uku kwezi kwa gatanu n'umuntu avuga ko yaganiriye n'abanyagihugu bo mu ntara ya Karusi bemeza ko imbanyi yamyonzwa canke ikazirikwa ikavuka inyuma y'imyaka 2 canke irenga. Ivyo bakavuga ko vyamyeho kuva kera narindi na bugingo n'ubu. Isiguro zigituma vyarakogwa ni nyinshi harimo ukurenga ibigo ku bakenyezi. Aha kandi uwavuga ko yaganiriye n'abanyagihugu aratanga uburorero bwabiyemerera ko imbanyi zabo zigeze kuzirikwa. Iruhande yaha abasomye inkuru ku rubuga rwa Facebook bayivuze ko vyinshi aho mbere habayemo no guharira bamwe babaza ko vyoba bibaho abandi nabo bemeza ko bibaho mbere hakaba n'abandi babirabishije mu kwizera kwabo. Nkuko mubimenyereye turabasomera ibyo banditse tutarinze kuvuga amazina yabo. Duhere kuri uyu avuga ati nk'ivyo babikura he nububeshi mbeni mu Burundi uyu nawati na kamuna uyu ndati sinemera kwivyo bintu byoshoboka yoyionza hamanye nakaguma komeye mbehoho yoyionza gute hari nu yavuga ati ivyo ntibibaho na gato uyu nawacaza mwishura ati bibaho wangu nivyo ijana kwijana turabandanya n'uyu yanditse avuga ati urumva aho hambere hashize ko hari uburozi bwinshi una wati ekanu ushobora gusanga bikibaho dusome n'uyu avuga ati harimo amangetengete y'abantu uyu nawe emwe ivyo bibaho kuko zamazaba yongeyemo abandi bakazikurayo abantu n'ivyihebe ntibatinye imana dusome n'uyu yanditse avuga ati sha naje maze kumva benshi bazizirikishije hari nuwo uwayimuzirikiye yaciye apfa n'ubu ntaravyara kandi urumva ntakivyaye canke ngo asame iyindi ahubwo azorinda apfa atayivyaye uyu nawe acari twengera ati ha 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 undi nawe acavuga ati undi nawe acandika avuga ati numva bikomeye kweri tugarukirize kuri yavuga ati birashika kweri naje umugore byaramushikiye ni hatari kabisa aha rero ijwi rya Amerika ryararondeye abahinga mu buvuzi kugira ngo bagire ico bavuze kuri izi impari z'aba bantu umuhinga mu kuvura indwara z'abakenyezi no gukwirikirana imbanyi muganga Gafasoni Renild aramirira kure ibyo bavuga ku imbanyi ishobora kuyonga canke ikazirikwa arasigura igihe bishika imbanyi igasamwa ariko ntivuke bivanye nuko itagiye mu gitereko ariko nahone kwidashobora kuyonga ahubwo irinda kuvayo
kuyonga n'ukuri ntituzemera nka neza kuko inda iyo yaramutse bayice twita fecondation imbuto y'umugabo n'iyo umugore bigahura bigatanga igi bigatanga embryo donc kadakana kakiri gatoya katarakwiza amezi atatu urumva rero muri ico gihe irakura yidakuze naho haba hari ingorane hari ivyo twita inda zidakura byo tuta grossesse non évolutive aho nyene muri ako gafi turabibona canke hari n'igihe idakura kubera itagiye mu gitereka indani yagiye inyuma ivyo twita mu gifaransa grossesse extra-utérine muri izo rero ntiziheza ngo zikure iyo oyi mugabe ibaye extra-utérine kenshi turinda kubugurura tukayikurayo mugabe iyo oyi twita non évolutive idakura kenshi utubona atanguye kuva maraso mu nyuma ikavayo
ntishobora kuyongerayo atavuye amaraso canke ngo mumugurure muyikure
kuyongerayo naho nyene iyo tuba twiyagiye inyuma y'igitereko hari imuti tubaha hari ibyo tubanza kuraba muri ecographic kugira tumuhe uwo muti ntiturinde kumugurura ikayonga kubera uwo muti tumuhaye
uyu muganga Gafasoni Renild avuga ko abakenyezi bashobora gutwara imbanyi mu vyiyumviro ariko itigeze ijya mu gitereko
hariho abafasoni batwara inda mu mutwi wabo ubundi atanda bafise ivyo rero bishika kenshi ku bantu baba bararindiriye gutwara inda bakabura cyo twikwita sterilite batashoboye kuca barasama inda buno nyene bagishika mu rugo akamara nk'imyaka 2-3 mu nyuma biramubabaza ku buryo mu mutwe we bita bikaje atije nda afise inda akazishiramwo akabona ko inda ikura abo rero abantu turakunda kubaronga kwa muganga mugabe yugize ikita gipimo cha ecographic kamurika mu gitereko by'ukuri ntanda usangayo muri ico gihe washa kuvuga ati yarayonze cyangwa avuga ati bayinzirikiyemwo mu by'ukuri ibyo bintu sivyo ntayo bazirika nibikunda
uyu muhinga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara z'abakenyezi abona ko abanyagihugu bagikwiye guhimirizwa cyane ku bijanye no kwijukira gupimisha imbanyi kwa muganga mu gisagara cya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakenuye ariko rero dutange umuco ino nkuru n'inkuru twari twabasubiriyemo bivanye nuko basavye ko tuyisubiramo n'ico gituma mwumvisemo ukwezi kwa gatanu kuno mwaka wa 2017 mushobora kuba mufise inkuru mwakunze yaciye muri kino kiganiro iwanyu mu ntara turiko turasozera umwaka mutwandikiye kuri radio yacu @gmail.com gutyo dusubire tubasubiremo iyo nkuru mukanya turaza gusozera ariko imbere yuko dusozera tugaruke gato kuri politike yo mu gihugu cha Zimbabwe mu gihe rero haheze iminsi hahindutse ubutegetsi bwari bumaze imyaka 37 bwa Robert Mugabe abatari bake baribaza nimba umufaso ni wiwe Grace Mugabe ari we yamukwegeye agashambara mu kumuvana ku butegetsi muti kubera iki re kumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda Claude Ganza munyamagana abitubwire muri no nkuru yateguwe n'ijuru rya Amerika
Yiyita umunyacyaro wagize amahirwe yo gutoranywa n'umukuru w'igihugu. Umufasha wa Perezida wa Zimbabwe Grace Mugabe yarashyize agaragaza inyota idasanzwe afite ubuyobozi, ibintu byabaye intandaro y'iherezo ry'ubutegetsi bw'umugabo we. Grace Mugabe w'imyaka 53 wari umunyamabanga w'umugabo we yamaze igihe kinini asa nk'umuntu rwose udashishikajwe na politiki. Ariko mu mizo ya nyuma abona umugabo w'iminsi mwanzuranya kubira izabukuru, yareruye none habyiganira ubutegetsi mu b'imbere ashaka kuzasimbura umugabo we mu gihe kiri imbere, ubutegetsi bukaguma mu maboko y'umuryango butyo. Mu mbwirwaruhame yavuze mu 2012 birasa nk'uwinjira neza muri politiki, yagize ati "Ntangira kubana na Perezida Mugabe nari nkiri muto, ariko yaranyihanganiye afata umwanya wo kuntegurira kuba umugore ndi uyu munsi. Bimwe mu byapa byari bifitwe n'abigaragambyaga basaba ko Mukambwe Mugabe n'umugore we barekura ubutegetsi, byibutsaga Grace ko kwitwa izina rya Mugabe bitamuhesha uburenganzira bwo gufata inshingano ze, kandi bishimangira ko kuba perezida bidahererekanywa binyuze mu gutera akabariro. Icyakora Bwana Shadrack Guto wigisha muri kaminuza yo muri Afurika y'Epfo avuga ko inyota ya Grace yamuteye kuyoba, kandi kubw'iyi impuguke kwirukanisha uwo bari bahanganye ukomeye mu byumweru bibiri bishize byabaye gusa kwihutisha ihirima ry'umugabo we. Hashize icyumweru igisirikare aricyo gifite ubutegetsi mu maboko, nk'uburyo bwo gukoma mu nkokora umugambi wari warateguwe wo gutumbagiza mu ntera umugore wa Mugabe, kandi imbaga y'abaturage bashyigikiye igisirikare bituma umukuru w'igihugu yegura. Nyuma y'imyaka 37 nta saranganya ry'ubutegetsi, Mugabe yatanze ibaruwa y'ubwegure bwe, kandi byabaye nk'aho Grace ubwo ari wumuhiritse ku butegetsi. Grace Mugabe utari ukunzwe n'Abanyazimbabwe bagiye bamushyira ku munzani bamugereranya n'umugore wa mbere wa Perezida Mugabe, Sally Heffron Mugabe, wubahwaga cyane kandi warwanyije bikomeye ingoma y'abakoloni b'abazungu, umugore wize cyane kandi wirundurye mu kwita ku mibereho myiza. Bikekwa ko umubano wa Grace na Mugabe watangiye ubwo Grace yakoraga mu biro by'umukuru w'igihugu yandikisha imashini Mugabe amurusha imyaka 41, hari mu mwaka w'1987, umwaka Sali yari atorohewe n'indwara ya kanseri yanaje kumuhitana. Mu myaka yakurikiyeho, Grace yatangajwe cyane no kuba umuturage nka wari w'umukuru w'igihugu yatoranije, ariko umubano wabo wahishutse neza mu 1992 ku rupfu rw'umugore wa mbere wa Mugabe. Grace na Mugabe kuri ubu bafitanye abana babiri, bashyingiranwe mu 1996 mu biro by'agatangaza byitabiriwe n'uwari perezida wa Afurika y'Epfo icyo gihe na Nelson Mandela, intwari yahangamuye apartheid, ubutegetsi bw'ivanguraruhu. Nyuma Grace na Mugabe baje no kubyara n'umwana wa gatatu. Grace Mugabe kuva mbere hose ari mu bafasha b'abakuru b'igihugu bakunda ubuzima buhenze. Yabatijwe Gucci Grace, umuguzi wa mbere cyangwa nanone utubahitse, yaneguriwe cyane kuba umusesaguzi no gukunda cyane amafaranga. Ashyigikiwe cyane n'umugabo we nawe wagendaga arushaho kugira intege nke z'impagarike, Grace yagaragaye neza bwa mbere muri politiki mu 2014 ajya ku buyobozi bw'ihuriro ry'abagore bo mu ishyaka za NUPF. Muri uwo mwaka nanone yarwanyije Joyce Mujuru wari vice perezida kandi wafatwaga nk'uzasimbura Mugabe. Nta kuzuyaza, Grace yahise ashinja Mujuru ubugambanyi na ruswa, bituma uyu mugore wafatwaga nk'umwe mu ntwari zaharaniye ubwigenge bwa Zimbabwe yirukanwa. Nk'indwanyi nyayo yahise azenguruka igihugu akangara abadashyigikiye umukuru w'igihugu bose. Abakurikiranira hafi politike muri Zimbabwe bavuga ko Grace ashyigikiwe n'itsinda ry'insoresore zizwiho ibikorwa by'urugomo byiswe G40 cyangwa G40. Kubera gukinyirwa ikibaba n'umugabo we, Grace Mugabe yahindutse umuntu utinyitse cyane mu butegetsi, kuko byari bimaze kuboneka ko yerekejeho uburakari bitamugendekera neza. Mu 2009 yakubise umwongereza wamufotoraga ari muri imwe mu mahoteli ahenze y'i Hong Kong, naho mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka yashinjwe gusagarira umwe mu banyamideli b'i Johannesburg. Afrika y'Epfo imuha ubudahangarwa kubw'icyo gikorwa kigayitse yakorewe. Mu kiganiro icyo gihe yahaye SABC, televiziyo y'igihugu cya Afurika y'Epfo, yavuze ko atitaye na gato ku byo abandi bamutekerezaho, agira ati: "Mfite uruhu rukanyaraye ariko ntacyo bimbwiye. Umugabo wanjye avuga ko kwirengagiza ibintu ari isoko y'umunezero."
No kuko nchuti bakunzi b'ijuru rya Amerika kawa nunga haduce dusozere kiganiro cacu wanyu mu ntara n'icuno munsi mwakoze mwatwumviriza ariko imbere ko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro byacu byo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igihe c'isaha 12 turaza kwashikiza makuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice naho namakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika Diane nahazwe Innocent Kimenyi na ingénieur bari muhinga bw'ivyuma twemi twifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu
Kubisimbeje yawe data Kubirenge byawe ni undambaraye